Missouri d'Amérique. Radio d'América mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi3@kaburungu radio yacu VOA@kaburungu.com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Demokrasi n'umuco washinze imizi mu bihugu bitari bike bimaze gutera imbere cyane cyane ibihugu byo mu burengero bw'isi. Demokrasi yatumye abanyagihugu muri ibyo bihugu bihitiramwo ababarongora kandi bisegura imbere yabo ku byo bakora. Ibihugu bigendera kuri demokrasi birubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro hamwe n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri rusangi. Ibyo bihugu bigendera ku mategeko kandi byisunga ibwirizwa shingiro. Yamara harababona ko muri iki gihe demokrasi itanguye gusubira inyuma muri bimwe muri ibyo bihugu. Bavuga ko biriko bitumwa n'abanyepolitike muri iki gihe babonwa ko bariko bashira imbere ivyerekeye ukuyugarana kw'ibihugu vyabo, kuryosha ryosha abanyagihugu mu kubemerera ibintu vyinshi muri ivyo bazi neza ko batazoshobora kubaronsa, hamwe no kubatera ubwoba mu kubabwira ko vyinshi mu bibazo bafise biterwa n'abanyamahanga baje kugerera muri ivyo bihugu. Hari bamwe mu bitegereza ibintu bavuga ko amakunga ashobora kuba ariko asubira mu bihe bibi byo muri kahise byatumye haduka intambara zihaye inkumbi ku isi kubera abanyepolitike nk'abo. Mu kiganiro muri sanga tubafitiye tubatumiye Pierre Clavence Ngiyumva, umuhinga mpanuzura jambo yigenga akurikiranira hafi politika kongera akaba yanonosoye ivyereke ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi. Tubatumiye kandi Athanase Karayenga, umumenyeshamakuru akongera akaba n'umuhinga mpanuzwa jambo yigenga mu vyerekeye guhanahana amakuru ari I Paris mu gihugu c'u Bufaransa. Batumire ndabaramukije.
Turakomeye.
Yego, ntangurire kuri
mahoro.
Ntangurire kuri wewe Pierre Clavence Ngiyumva, witegereze ababona ibyo duheje kuvuga ko demokrasi yo biri kirasubira inyuma no mu bihugu twari tuzi ko yashinzwemo imizi cyane cyane ibihugu byo mu burengero bw'isi, ubibona gute?
Sivye mbeshe, hariho byinshi twumva dukurikirana mu makuru n'ibyo tusoma biriko biba cyane cyane muri ibyo bice bya Buraya, aho hari ibyiyumviro bitandukanye abantu bashikiriza, cyane cyane wumva ko hariho abagwanya nk'umuzo twovuga w'ibyiyumviro bimwe bimwe bifatiye kuvyo abantu batibaza ko vyogarutse, cyane cyane uravye nka kahise kiyo niza Buraya canke za Amerika, aho abantu bari barashoboye kurengera ibintu bimwe bimwe mbere bakaba n'akarorero ku isi, ariko ubu ukabubona ko amakuru amwamwe yerekana by'ukuri ko hariho ibintu bisa nk'ibiteye akoba biriko biraba, aho kuri ubona ko ibihugu biriko bigira izindi ntumbero abanyepolitike bamwe bamwe nk'uko mwabivuze mu ntangamarara bariko basa nk'abiyugarana mu byo bo bibaza ko ari inyungu zabo bonyine bwite, bataravye abandi bantu nabo icyo boshobora kubafasha, icyo boshobora gukorana n'abandi. rero no kuvuga ko bisanga ibite amakenga kaba biteye nakoba muri iki gihe.
Yego, nawe Atanaze Karayenga ubibona gute?
Jaho ko dabona nuko kiri mu kigwa cya mbere nuko twigaruka ku yuvuze demokrasi, yuvuze intwaro y'ibihugu byahora kwa Afurika cyane cyane ko baza kwibuka demokrasi kivuga mu kirere. Mu Kirundi bavuga yuko ari intwaro rusange, kandi iryo jambo ryashyizwe ahabona na Perezida w'Abagazi, Perezida Jean Baptiste Abagazi. Intwaro rusange ni ukuvuga yuko umuntu wese umunyagihugu wese nk'abarundi bose umwe wese utaraje ubwoko, utaraje idini arimo, utaraje ubutunzi afite, utaraje iby'ubukene afite, twese tunganya ubushobozi bwo kuba bene Burundi, tukaba dufite ubushobozi bw'uko icyiyumviro cyacu gishyikirizwa, kikumvirizwa, hanyuma abatwara bagashyira icyiyumviro, icyifuzo, imigambi abanyagihugu umwe wese yifuza gushyira imbere. Kandi ibyo byifuzo, iyo migambi ifatiye hejuru rwose, ifatiye kure, abantu bose bashaka yuko baronka uburyo bwo kwiga, abantu bose bashaka kurenza uburyo bwo kwigwa, abantu bose bashaka yuko baronka akazi, abantu bose bashaka yuko baronka inzu babamo kandi bakabamo bafite n'imiryango yabo, abarundi bose bashaka ubwigenge, kandi si ubwigenge buja mu byiyumviro bihanitse, ni ubwigenge bwa minsi yose. Muri ubwo bwigenge hariho gushikiriza ibyiyumviro, hariho kwiyumvira, ukaba ufite ubwigenge bwo kwiyumvira ibyo ushaka, ukaba ufite ubwigenge bwo kwicisha muri za media. Mu by'ukuri demokarasi ni ibyo, n'ubuntu n'ibintu baza umuntu agenda yegeranye yumvika ku bindi, ariko byose bikagaruka ku kintu kimwe. Jewe ndi umunyagihugu, jewe ndi mwene Burundi, nshakira iki abo tubana, nshakira iki abana baje, nshakira iki abadutwara. Ubu rero hariho abandi ko barasubira inyuma, cyane cyane mu bihugu nk'ibya Buraya, muga no muri Amerika arabibona. Mu by'ukuri ikitwa basubira inyuma si kiza, ni uko bakibaza yuko umuntu wese aho ari hose, umunyamerika uwo ari we wese, umufaransa uwo ari we wese, uburusiya uwo ari we wese, ubushinwa ari we wese, afite ubwo bushobozi bwo kuvuga ati jewe icyo nkeneye cyo nshaka ni iki n'iki. Intwaro zisubira inyuma, intwaro zahora zizaza, intwaro rusange ziriko zisubira inyuma nk'ibirenge, ni intwaro zitemera yuko uwo ari we wese afite ubwo bushobozi. Ikindi cya kabiri, intwaro ziriko zirasubira inyuma bavuga bati sinateye n'ubwoba, mu by'ukuri zisubira inyuma nk'ibirenge, kuko zigomba kwikingira, abantu bagomba kwikingira. Usanga abasuma benshi batwara nk'ibihugu sinorinda kubivuga bivuga muri Afurika biraboneka, umuntu w'umusuma atashaka yuko babona ko yiba, erega iyo ntwaro rusange iba imubangamiye ntayishaka. Umuntu yishe erega ntashaka intwaro rusange. Umuntu afatanije n'amamafia ari ku isi, aba bandi bari ku isi yose kugira bimbe ubutaka bw'igihugu cya Afurika, hanyuma babujane hanze, hanyuma abanyagihugu ntibabukuremo inyungu, iyo ntwaro rusange ntayishaka. Naho rero navuga nti ntibuterwe, ntitugire ubwoba, ahubwo nibaza ko abo bagomba gusubiza inyuma intwaro rusange, bagomba kwikingira. Baje batebye uko hariho uburyo bwinshi bwinshi yuko abantu bahanahana ibyiyumviro, yuko bahanahana imigambi. Ubu nicyo gisobanuro kugira ngo baje batebye kandi ntabo bazoshika.
Reka tubandanye ikiganiro. Nariko ndavuga cyane cyane umuntu afatiye kuri ibi bihugu byitwa ko bimaze gutera imbere, ibihugu by'i Buraya na Amerika, umuntu akabona biriko bisubira inyuma, niyihe ngaruka bizogira cyane cyane ku bihugu byo muri Afurika n'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere muri rusange? Pierre Clave,
ibyo nibaza ko murazi ko ahisi yayigeze ubu nukuvuga ko hariho nk'icyo bavuga nka connection cyangwa interconnection nukuvuga ko hariho gufashanya no gufatana ubu iterambere ryaje nukuvuga ko ibiba hirya no hino ku isi bishikira abandi hama bakagira icyo babivuga ko bagahanahana ubwenge bagahanahana ibyiyumviro umuntu akarahurira mbere ubwenge cyangwa ubuhinga ku wundi hanyuma agakora ubu rero aho bigeze no kuvuga ko uko isi itanguye kuba ubu ni ukuvuga ko nk'ibihugu bya rutura bisanzwe bifise nk'ibyo cyo byirengeje ko zavye ku butunzi bw'abandi ibyo byose mugabo ni ibyo gufata kubifata muri rusange ko ari byo ariko hariho byinshi byerekana ko ubu abagira intonde zimwe n'ibihugu bikurikirana mu bibangabanganywe mu byerekeye ubutunzi ni ukuvuga ko bigirirwa hanze ya Afurika bigirirwa muri Amerika banki y'isi yose cyangwa mu bigega bimwe bimwe mpuzamakungu ni ukuvuga ko uno munsi hariho ikibazo gitanguye kuba ni ibyo abantu bavuga ibyo bashikiriza hamwe n'ibikorwa rero uno munsi ibintu tubona ni uko hariho ibihugu bitanguye guhindura intumbero nk'ibyavuga kuri demokarasi nk'uko mugenzi aje kuvuga ko demokarasi yari yiyumviriye ubwa mbere byatanguye guhindura nk'intumbero ugasanga rero umuntu afatiye ku bibazo bimwe bimwe nk'umutegetsi cyangwa umurongozi w'igihugu rutura yoba ashobora kuba agezemo bice bitangura gufata nk'ukuvuga ko igihugu ciwe coba kifise ingorane kubera hari ibindi bihugu byinshi bindi coba kiriho kirafasha cyangwa byo coba kiriho kirasunika kigerageza guteza imbere rero ibyo bivuga ko uno munsi iyo wihweje neza usanga demokarasi isubira inyuma kubera yuko uko ibihugu byagiye biratera imbere mu byerekeye by'ubutunzi hariho bimwe bimwe byari bizingira ko bizokwama biri imbere rero iyo ufise n'ubutunzi ugira n'ijambo rikomeye cyane mu bya politiki nibaza rero ko cyane cyane umuntu yoraba akavuga ntitwoze sinotandukanya Afurika n'ibyo bindi bihugu kuko Afurika cyane cyane kenshi isikora igikora iri kumwe n'abahinga bo mu gihugu kimwe bakorana n'abahinga bo mu bihugu biteye imbere ibyo nabyo bikaba bizana uburyo bikaba bizana n'ibyiyumviro nibaza ko ubu igihe ahubwo tugezemo ishukura mbega ubu ahisigeze ubwo ibyiyumviro binyuranye biracyafise ikibanza nimba bizogira ikibanza bizoba bimeze gute cyangwa abantu bashobora kumvikana gute ku bintu bishasha kuko ubu hari ingorane mu byerekeye amasoko abantu bashaguriramwo sinzi ko mubaze igihe mwumva no hiyo muri Amerika ibiba hagati ubu ya Amerika n'Ubushinwa cyangwa n'ubumwe bwa Buraya ibyo byose rero nibaza ko ni muri rusange haracyariho ibintu abantu bateza kwiyumvira ko neza kuko kuzana nk'ibi bintu bya populisme kugira utore inyishu ikibazo iriko kigira mu gihugu cyawe nibaza ko siyo ntumbero irashe kandi y'ugutanga umuco no kugira ikintu kinini cyane yo gushikana
katubaranye yego reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Thomas uratwumva
yego ndabumva
yego watubwira irindi zina naho hamagaye uri
ndayishimiye nkaba ndi mu gisagara cya Bujumbura
yego ufise ikibazo cyandikiye mu biro uterera
yego ahanini n'intererano kandi mera nkunegura kuko muri ino minsi dukunze kubona abantu bitwa abanyapolitike umenga sibo by'ukuri ubikurikiranye aho uhura bashyira inyungu imbere yabo gusa ntibabone inyungu y'igihugu ntibabone akamaro k'amahoro ntibabone akamaro k'umutekano ugahura na abo
ubona gusa ibanza barimo kutobigira abafana kariyo ntambara ahubwo gusumba ababa bariko barapfa aho ubura basigaye banezererwa nagapfa ngo upfuye iminsi yose akama ariwe muminja ariwe muti ugahura niyo mvugo ya Amerika irakora yaje no kuganira muri politiki abakina politiki barakwiye gukeburana bakamenya no gutaricyo ama bakama ari babandi bakunda igihugu niba babandi bakunda amaronko itarabu ko ndibaza ko turi inyuma ego
murakoze
yaje no kuvuga nti yarabe neza baje barahanura abanyapolitiki bakunda igihugu ntibakunde gusa zabo z'imishahara yabo gusa ko bintu babona imishahara babona akamaro k'igihugu
murakoze tufise kandi Eric uratwumva
ego me
ahuri irindi zina
ni Eric ndi Bujumbura
ufise kibazo cyangwa icyumviro
bo David icyumviro kwico kintu ego ugerageje kuraba bigo byinshi ubunya bikubiri kumira cyane batanye ngo muri Afrika na ibihugu byo muri Amerika ndabiboneka ngo byo muri Aziya ugiye kuraba ikamere cyoco kimwe n'icyo mbona cyo bivako ni hariho sumisho y'ibihugu biteye imbere biza kugira sumisho ku bihugu byo muri Afrika cyane cyane basanga bagomba kubitegeka ibyo byateza gukora or naho ari byakubwije ibyo byarakoze kwa turage babo then niyo mpamvu mbona rimwe ko a president bamwe babona neza yuko kenshi babona ko ibihugu bikobesha kusumisho bakanka kumenga bagomba kubategekera abanyagihugu babo kubasumba uko babonye babategeka cyo ni cya mbere kandi cya kabiri nacyo kuba bagira bari kuba doke baragira individualism y'ibihugu byabo n'ukuntu mbona bashyira imbere amaronko yabo ko simbona neza rema nk'ibikubira nka muri Afurika abaperezida benshi batandukanye ariko umwe wese yakomeye ngo ayigira sumisho kiro cy'iwiwe doke hani ni ntuzenya ni kintu cyo kurondera amaronko cyane cyane wenda n'igihugu nkuba kubemerera ibintu bidashoboka niho kubareshya kugira akarimi gashobora kubanya igihugu oro nawe uzi ko bitadashoboka icyo nosaba abanyagihugu cyane cyane ni ukuraba neza icyo kintu uko igihugu kimeze n'uko ibyo bintu abemereye ko bizoshoboka kuboneka ko uno munsi turatora uturongora ejo ugasanga ibyo mwumvikane nta kimwe akoze mbona usanga imanda ikurikira akwitoza baramuhaye urumva ni ikibazo muri Afurika kabisa
yego murakoze
ego murakoze namwe
radio y'u Amerika Washington DC mu kiganiro muri isanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye demokrasi yoba iriko irasubira inyuma no mu bihugu byari bizwi ko byagize intambwe zikomeye ari byo byatanga ivyigwa bibe tangirwa ko nakarorero mu bihugu aho demokrasi taratsimbatara ngaruke kuri Atanaze Karayenga iyo turiko turavuga aya majambo ya nationalisme na populisme washaka kubisigura amajambo yumvikana nk'umunyagihugu ari mu Burundi no mu Rwanda yumve icyaricyo ni gituma ivyo biriko bitera ibibazo na cyane cyane kubimukira baje bava muri Afrika
izari kwashikiza uko ni uvuga ibyo bita populisme cyangwa nationalisme tagomba kwibutsa abari ko batwumvira yuko n'ibyo bihugu twahora twibaza byaraduhaye akarorero byarateye imbere indwara rusange mu buryo bumwe n'ivyo ariko ntitwibagiwe yuko ivyo bihugu navyo byaciye mu ndwara zinshi ikintu ca kabiri nibuka yuko nk'igihugu nka Etats Unis z'Amerika zabanje gusambura igihugu citwa Iraq ejo bundi baragitatagura bariba baratwara ibintu ariko nta rubanza rwabigize bacira ibihugu bikuru byarabinaniye yuko bo kuzuriza Israel na Palestine ibihugu bikuru byarabinaniye ko buzuriza Afghanistan bivuga yuko na twebwe muri Afurika kenshi na kenshi batugwanira ko rero ako karero bita ngo bari baraduhaye indwara rusange mu by'ukuri ntikari ko mu buryo bwose kandi benshi batwara ibyo bihugu bagomba kwiyubagiza amabi bakoreye ibihugu byo muri Afurika, amabi bakoreye ibihugu byo muri Aziya, amabi bakoreye n'iwabo mu bihugu byabo, bakibaza yuko intwaro rusange ngo yemera gutyo nyine kandi nabone batemera ukwica intahe mu gahanga. Ikintu nibaza ari ejo bundi ari hirya y'ejo kizogaruka ni uko umunyagihugu wese ibyo bavuga bya populisme na nationalisme n'amajambo n'amajambo atagiramo ikintu ishemeye kuvuga ngo twarira abanyagihugu ngo tugomba kwiga kuba umukuru wenyine ku isi yose uri wenyine ntibigikunda kuvuga ngo abanyamerika ngo twese dukomeye ngo nicyo tutaheza kurada inyungu zacu twenyine ntibigikunda akarorero n'igihugu gitoya cyane nk'Uburundi. Uburundi erega ntibungana uko tububona. Uburundi bugeraho aho dufite ambasade hose. Uburundi buri Paris, Uburundi buri Washington, Uburundi buri muri Afurika ishize. Inyungu z'abarundi ziri ku isi yose. Guheza ubwenge ni umuntu yo kwitura nk'ibikoba akavuga ngo ubushobozi inyungu z'igihugu cya Amerika ngo ziri muri Amerika gusa. Inyungu za Amerika ziri mu Buyapani, ziri mu Bufaransa, ziri mu Burundi, ziri muri Nouvelle-Zélande, ziri hose. Bivuga yuko abantu babesha ngo bashobora kwicura nk'igikoba ngo bakarwanira ngo ibihugu byabo gusa ni ukubesha ni ukwishyira inyuma y'ingingo y'ukubesha y'ukwiba ni kugira ziba abanyagihugu ntibabaga ati wowe ibyo uvuga ntibifite ukuri. Rero mu nshamake ntitugire ubwoba abanyagihugu aho bari bose muri Amerika, mu Bushinwa, muri Turki, mu Burundi, muri Madagascar, muri Thailand, aho turi twese ubu haragize ko abanyagihugu bagiye bati oya inyungu zaje n'izi jewe ushaka kwiga, jewe ushaka inkwada kuvugwa, jewe ushaka akazi, ibyo mugira byose bitahuye n'izo nyungu z'umunyagihugu uramuzi. Ayo matora arashobora guhindura ingoma. Ejo bundi barabonye no muri Amerika yuko habaye amatora, hanyuma kongere irahinduka hazamo iyindi migambwe. Rero naho tuvuga ngo biriko birasubirizwa, njye mbona ko ari akarorero keza yuko birashoboka ko umuntu abanyagihugu bahindura indwara z'igihugu cyabo kandi bakabicisha mu batora.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Biri araduhamagaye. Biri uratwumva?
Atane.
Yego, irindi zina naho uhamagaye uri?
Ndi Bujumbura muri Ngagara.
Yego, ufise ikibazo cyangwa intererano?
Yego, ntana notanga.
Yego.
Nuko nobona yuko ibintu nk'ibyo abo tubitsimbataza tukareka kujya turitwaza za ntwaro za kera demokarasi tukayitsimbataza.
Mwakoze.
Nama murakoze.
Yego, Samuel ari ku murongo wa telefone, uratwumva? Weto mutakaje ku murongo wa telefone, reka tubandanye iki kiganiro. Pierre Clave, nsengiyumva ku bwanyu, ni iki kiriko gituma aba banyepolitike bafite ibyiyumviro twari ko turavuga bya nationalisme na populisme bari kubatera bakomera mu makuru nasomye no mu gihugu nka Espagne cyagize intwaro y'agahotoro yari iteye ubwoba ya Franco, ko abafite ibyiyumviro nk'ibi hari intara batsinzemo ya Andaluzi aho bavuga ko badashyigikiye abimukira no kwikura kuri Espagne kw'intara ya Catalogne. Ni ikihe ku bwanyu kiriko gituma abantu bafite ibyiyumviro nk'ibyo abanyepolitike bariko baraduga?
Kimwe nuko twibukanije nuko hariho niyo ari ibihugu byashoboye gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe byari bijyanye n'akaranga kavyo canke k'intara zimwe zimwe, ni ukuvuga ko hari ibitabaye byose, hariho amareserve twovuga yasigaye ibintu bitashoboye gutorerwa inyishu burundu. Rero iyo hariho nk'ibihe byo mu butunzi byerekeye ubutunzi bitanguye cyane cyane ibintu bitanguye gucumbagira, kenshi umuntu umwe wese arondera gutora inyishu aravye ikimuha inyungu wenyene ubwiwe inyungu inyaruka rero bivuga ko niba nko muri Andaluzia nabibaye ubu nguvuga ko ntibyabaye gonyene nguvuga ko ni kintu cyari gisanzwe kihari abantu bafukerera ko mugabo bagendera uko habaye ibihe bimwe bimwe bigoye ugasanga harabayeho nk'imbone zimwe muri bo ihagurutse ikaza nicyo kibazo rero ubu tuvuga ko sihajya honyine bigiye kuba henshi ngira murabona naho tworengana gatoyi muri Espagne ukaraba naho handi za Suez za Norvege za
no mu Butaliyano
cyangwa muri Hollande mu Butaliyano hose murabona neza ko igihe abantu bari bazi ko cyaheze kiriko kiragaruka rero bivuga ko nka populisme cyangwa nationalisme ni novuga ko ni nk'imikenyuro abantu bo muri politiki kenshi bakoresha abo uri ku butegetsi cyangwa uwurondera hari igihe umuntu arondera akavuga ati mbega icyo nofatira ko ni igiki kugira ngo nshobore gushikira inyungu iyi n'iyi bitotse mugabo cyane cyane bakorera ku bintu by'ibibazo bimwe bimwe biba biboneka biba bihari mugabo bagaca aho kubitoreza inyishu irama mugabo bakabigendera ko bakabyogera kugira bashike ku nyungu rimwe rimwe inyaruka mugabo itagira novuga itazogira nk'umuturama izana nibaza rero ko ibi tubona abi nko muri Espagne hoho icyo tuzi ni uko abantu niyo bariko baravuga muri ibuka ko no kugira habeho ubumwe bwa Buraya murabona yuko ni n'urunani ruri hamwe mugabo rurimwo imice y'abantu itari kumwe hari ibibazo bimwe bimwe mugabo bashigwa hamwe ku mvo za politiki n'abanya politiki bashobora kuba bumvikanye ku kintu uwo munsi rero iyo urunani rurimwo abantu bamwe bamwe cyangwa ari kugwinjirwamwo n'abandi bantu bashasha bashobora kuzana nk'ibyiyumviro bimwe bimwe nk'ibyo tubona byo gukumirana cyangwa bakavuga bati mbere muri uru runani ni jyewe nzana byinshi ni jyewe notegeka cyane kuri ibi n'ibi n'ibi ni ukuvuga ko ubiravye neza politiki iri kwitwarwa ubuntu uravye aho ibintu bya kapitalisme ibyiyumviro bya kapitalisme bigeze ni ibi byose mwumva ibyiyumviro bya ultraliberalisme muri ekonomi n'ibindi ibi byose birafise isano cyane ningene usanga mu nyuma hariho abatangura kuvuga bati mbega ko bajya aribo batwaye byose byo nzosigara niki hanyuma umwe wese akagerageza kurondera ingene abandanya baho ingene abandanya suviva kugira ntatwagwe muri niko biterambere ko bagiyita uwo munsi harimo ibintu byinshi binyaruka hamwe mbere utamenya n'ibiri ko biraba nk'ubu ibiko aravuga gushyira ibihugu mu burere mu maregion mu maassemble mu biki kenshi ugutwayeyo wewe yabonye inyungu aragutwaye kugira mukorane nawe uzane n'abandi uzane nawe iby'iwawe ndo ugasanga nk'uko uwo mushinga nawe yavuze mbega niyo uzanye ugiye muri ibyo bintu mbega ubitegera uba wumva aho bigeze uba wumva inyungu uzogira ni ukuvuga ko rero ni igihe ubu bavuga ko ibihugu byinshi biri ko biramera nk'ibitatana bikaraba biti mbega uno nozanuye ubu nokora iki ubu nogira gutya mbega ubu noronka ndashigikira kuko urumva n'isi iri kwirahinduka kera ntibari bazi ko ubushinwa ibihugu nk'ubuhindi ibyo byose bindi n'ibihugu bimwe bimwe byo muri afurika bizotewa bikaduga bigakomera rero nta wuzi neza mbega ubu la notion meme yo kuvuga ngo ibi byo kuvuga ukomeye kuruta abandi muri politike mu gisirikare mu biki urumva n'igihe abantu bariko bararondera nibaza ko hariho ikindi gihe gishasha isi igiye kwinjiramwo aho nk'uko mwene umushinga ntavuze ngira abantu batanguye kwibaza bati mbega warakomeye ninde mbega muri demokarasi munyagihugu azoba afise uruhe ruhara azovuga iki azoshobora kumvisha ijwi ryiwe gute mu bintu bishasha murabibona no mu Fransa ibintu mwaheruka kubona kuri Champs-Élysées abanyagihugu bagiye bakerekana ngira umubabaro cyangwa ingene bashaka gushikiriza ibyumviro byabo urumva ni kuvuga ko ngubu hashobora kubyukiramo n'umuntu agacaguruka agaca bandanya uwo mugukabandanya ugafata ubufaransa bwose abo bufaransa bukazamo intwaro yindi sinzi sinogaruka ku bya Hitler cyangwa ahandi mugabo henshi byatanguye ari ibintu nka bene n'ibyo nk'uko wabonye muri Espagne ahubwo ni n'akagohengera abantu babonye politiki bopfuniranira bakibuka kahise ka Franco n'abandi n'ibyabaye n'abajenerali bakurikiye kugira bamenye ngene bozitirira ibintu bimwe bimwe bitararenga inkombe.
Urakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Joseph. Joseph, uratwumva?
Ndabumva.
Uri hehe? Irindi zina?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Amahoro Fidele.
Amahoro. Ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Muhanze mu ndamukiriza abatumire mfite akabazo kamwe ko kubabaza.
Yego. Barakumva?
Yego. Twamaze kumenya ko umwaduko wa demokarasi yaje iva mu gihugu cy'Ubugiriki. Ese mu ishingwa rya New Demokarasi kugira ngo isakare ku isi hose nta mategeko yashyizweho ayigenga kuwaba yakwangiza amahame y'ibijyanye n'iyo demokarasi. Ese kuki haba demokarasi yo mu ibyo bihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubuhabane bwa demokarasi yo tubona hano muri bihugu byo muri Afurika? Saba murakoze akabazo kanjye kabara.
Murakoze. Atanazi Karayenga mu mwishura.
Mu majambo make ni umubwira yuko burya demokarasi ntiyavukiye mu Bugiriki, yavukiye mu bantu benshi mu gihugu mu akarorero k'iwacu Burundi. Burya demokarasi twari tuyishyiye mu ntara tukibanza kuzuriza abantu ukabuza ukabwira uti wewe watsinze, wewe watsinze ugabo ni musanga inzoga yagiye uwo gutsindwa udutsindira. Niyo ntwaro rusange nyakuri kubiza abantu ukabuzuriza hanyuma ukabwira uti ntajya gupfa ntajya gupfa. Ibyo naho batabivuga bavuga yuko ngo demokarasi yavuye Buraya yavuye ahari twebwe twari dufite demokarasi igeze kure cyane mugabo nuko baca bacisha ifungwa ry'iwacu nacyo byari bimaze imana yacu nacyo yari imaze indimi zacu nacyo imaze hayva hari ibikumbi tukabyemera tukabijuju tukabyemera ibyo byose ni ikibazo rwose kuko ari demokarasi yavukiye mu Bugiriki yavukiye hose yavukiye i Burundi yavukiye mu Rwanda muri Gacaca yavukiye mu gufashanya kugenderanira demokarasi n'ubuzima bwa misi yose ingene abantu babahana ingene baratura amatasi ya hanyuma ikibazo navuga ni uko tidufata akarorero kuri ibyo bihugu bya rutura gusa bavuga ngo Espanye yasubiye inyuma Etazini yasubiye inyuma cyangwa Ubugiriki cyangwa Ubugiriki bwoba n'uburiko buratora mitere cyangwa muri Allemagne mu Bufaransa n'ibindi reka twirage reka turagire i Burundi kwari tworo ubwo amatora yabaye mu mwaka w'imyaka ibihumbi bibiri na bitanu gushika banda zibizihere kuko twari tubwiye ari turangire twasubiye inyuma nk'ibirere rero demokarasi yishwa gusa nabo badazi nabo baesipanyoli cyangwa abanyamerika yishwa na twebwe barundi twebwe bene burundi ibyo turiko turiyica nitwo turiko turangaza abantu nitwo turiko turambura abantu amazu yabo nitwo turiko turabuza abana kwiga nitwo nta wundi akwiga ngo arindire izo ntituma ubwa rusange iri kwisubiriza twebwe nyine nitwo turiko turiyicira kandi mugabo nta wundi muti rusange nta bantu bazaza kubwira ngo demokarasi zifite amategeko ya n'aya n'aya bitavuye kuri twebwe ngo twicaye tuganire tuyage haze mu ntahe uwakoze ikibi agihanirwe utakoze ikibi gihere bitavuye mu barundi twebwe nyine iyo ntwaro rusange bizoshoboka ari vuba ari mu myaka 90 abarundi badasubiye ku iteka bamye bamanye kuko kumviriganya kwicarana kumviza abashinga ntahe bakakumviriza bakagucira urubanza bakavuga ati batsinzwe mugadutsindwa nuko demokrasi ziri ahandi izi muri twebwe iri mu burimi tuvuga iri mu migenzo dufite kandi iyo migenzo ni myiza cyane twese ko niko turiko turayibaziza tukibaza ngo imitsi yavuye ahandi imico myiza ya demokrasi yavuye ahandi oya iri iwacu iri hajya ku mucumba iyo harya mu makarite y'ibujumbura iri mu myonga yegereye igitega iri hajya hose abarundi bashika reka rero tugaruke iwacu turebe turaba abanyamerika cyangwa aba argentine cyangwa aba espanyol iwacu niho hari ingorane kandi n'ikibazo cy'abarundi kiriko kishyira mu kazi.
Murakoze. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Jean aduteye akamo. Jean uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Irindi zina n'ahamagaye uri?
Amazina yanjye nitwa Jean Rongo Kurutusi.
Uri he?
Ubu ngubu mperereye i Kigali Indera ahantu bita ku Mukuyu.
Yego, ufite ikibazo intererano?
Ni ukuvuga ngo nanjye icyo navuga ukurikije urebye demokarasi y'iki gihe itandukanye n'iyo mu gihe cyashize urebye ari se wabona nimba ari uguhinduka kw'abanyabihugu se cyangwa nimba ari uko wenda abantu baba barabaye benshi ugasanga wenda organization yabyo irabacanze ntabwo wamenya ukuntu ibintu bimeze. Nk'ubu ngubu wenda naguha nk'urugero ufashe nko muri ibihugu wenda byacu bya Afurika bimwe na bimwe ushobora gusanga abanyabihugu babyo hari imyanzuro imwe n'imwe bafata ugasanga ibangamiye abaturage kandi ugasanga nta kintu abaturage barenzaho. Noneho ikibazo nabaza abatumirwa bacu
yego
nimba wenda hari wenda nko muri ibihugu byacu wenda biba biri mu nzira y'iterambere hari imyanzuro imwe n'imwe bifata ugasanga nk'imyanzuro bafashe wenda ifitiye abanyagihugu babo akamaro ariko ugasanga nka biriya bihugu bikuru biba bisa nk'aho biyoboye isi ugasanga ya myanzuro bafashe wenda bitewe n'uko bo bizeyemo amaronko ugasanga bayitesheje agaciro. Nk'ubu ngubu wenda nafata nk'urugero nko mu Rwanda baciye iriya myenda ya caguwa yambawe ariko ugasanga Amerika irabiteraho komanteri cyane ikavuga ati inkunga zimwe na zimwe twageneraga u Rwanda tugomba kuzihagarika ukibaza uti se hagati nk'aho ngaho ibyo bihugu bindi byo bibuzwa kwidegembya kwabyo n'ibyo bindi bihugu bo bakora iki kugira ngo nabo bakore ibintu bigaragara biciye mu mucyo babashe kwitandukanya n'abo ngabo basuka bakabashyira mu nzira badashaka kunyuramo.
Murakoze.
Murakoze ikibazo cyanjye cyari icyo ngicyo.
Murakoze. Mu mwishure Pierre Cave.
Jewe nibaza ko binavuze birafise birumvikana rwose ko ariho ubudasa abantu bagira mu byo biyumvira n'ibyo bakora rero novuga ko muri vya demokrasi nk'uko umuhinga wundi avuze ntitworaba ngo turabe ivyo hanze gusa tworaba no muri Afurika bihugu vyacu ngene bikora ngo cyane cyane ico nokongera ko nuko bose bakoresha ubwenge bakiyumvira bakaraba ibibereye kandi nibaza ko mu gihe haje nk'umugambi mushasha abantu babakwiye kuba bawiyinze ko neza nibaza ko hariho imigwi myinshi biri mu bihugu biba muri ku isi yose nibaza ko hari abahinga mu byerekeye by'ubutunzi baraba ku mugambi uzoba ushobora kuzana inyungu ku munyagihugu cyangwa ku karere barimwo cyangwa nibaza ko hariho byinshi abantu bakora ariko kuri uyu muvandimwe ari mu Rwanda nawe nubwira ko nukuraba ibihugu kandi ingene bihura bihujije inyungu rero iyo vuzutse mu gihugu cyacu ntituzodandaza mpuzu za izo nyine yitwa caguwa canke mu Burundi bavuga kombokombo nukuraba izo kombokombo nawe nyene ziva hariya ziguzwa amafaranga iyo zivuye hanze zigurwa amafaranga amafaranga rero ava mu gihugu kiriko kirabirondera kijya kuyarondera aho hantu ni ukuvuga ko wowe wibaza ngo ni zamake mugabo iyo ziva zigurwa amahera menshi cyane n'umuntu azidanda zavuga ati mbega niba nka kuzigura ndogira iki cyane 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 bakavuga bati iki ni igihugu kimwe kivyanse niba ari Rwanda ruvyanse mbega ibindi bihugu byose byo muri Afrika n'ibyavya n'ibyanka bizogenda gute rero nibaza ko hariho umugabo ayandi ma mekanizme bakoresha nk'abantu ba negosia babandanya bagira ibiganiro by'ivyerekeye by'ubutunzi bakavugana kugira barabe nk'inyungu aretse ki imbega yo kungukiki cyangwa yo kora ikindi kintu gute wa undi yahora azana ico kidandazwa muri ico gihugu mbega ashobora kandi kudandaza iki kindi umwemereye ni ukuvuga ko ni magiriranire mugabo cyane cyane mu bintu by'urudandazwa arabizi mbere n'iwabo barabikora cyane bivana na wewe ugiye kudandaza ikintu ugenda kukirangura n'abantu mbega mwumvikana gute mugira iki mugabo ngira ndanamubwire ko si urudandazwa gusa hariho n'ibyiyumviro n'ibindi n'izindi ntumbero za politiki zijya mu bintu aho sinavuze ko hariho n'izindi n'andi mahani bashobora guca abantu bakababwira ngo mutagize iki cyangwa iki ntituzokwemera ko mukora ibi n'ibi n'ibi cyangwa ntimuzoronka uburenganzira bwo kuronka amahera mu ibanki isi yose yerekeye umugambi uno w'umutakozi ibyo rero ni ukuvuga ko ni ukwiyumvira nk'ibihugu rero ubu byo muri Afurika mbega muri ibi bihe hakenewe gukogwa iki kugira ngo abantu bashobore kujya muri iryo higanwa kuko ni higanwa ritarimo niwe washaka mbere si iby'intambara mugabo harimo ibyiyumviro by'ingufu cyane ushobora gusanga nk'abantu mbere banaremerewe cyane gusumba ko uba intambara hanyuma ugasanga harageze igihe atacyo bafise sinzi ko mwumvirije mu mayisi heze mwarumvirije nko mu bihugu nka Zambia n'ibindi bihugu bimwe bimwe menga no muri Ghana sinzi amatwi sinza no kubiraba neza ko hoba hariho ukuntu baba bararonse amafaranga menshi y'Ubushinwa hanyuma bakaba batashobora kuyariha ubu ugasanga nk'aporo yose y'igihugu iri mu minwe y'ikindi gihugu
ndaguciriyemo nko muri Zambia muri Zambia baravuga ko kubera batashoboye kuriha amamiliyadi n'amamiliyadi y'amadolari Ubushinwa bwari bwabahaye bibananiye kuriha Ubushinwa nk'uko ndabyumva umenga bwarafashe sosiyete y'igihugu y'umuyagankuba nimba atari n'ikibuga cy'indege ubutegetsi bw'ikibuga cy'indege ibintu bitoroshe mubandanye gato
ego ego rero ni ukuvuga ko mbere ndanasozera ni ukuvuga ko ubu ni ukuvuga les élites zihari ubu cyangwa abantu barongora ibihugu ni ukuraba kuko ibihe byahindutse biriko birahinduka cyane kandi hariho n'amategeko iyo wamaze gusinya kontra n'umuntu mukavugana ibyo uzokora ibyo uzomuha hanyuma nawe ibyo azoguha rimwe rimwe harimo n'amategeko avuga agufasha no kugufata mu kanigo mu gihe udashoboye gushitsa inshingano wowe wiyemeje rero niyumvira ko muri iki gihe ni igihe gisaba ubushishozi bwinshi umugani wabo no kuraba ingene ushobora by'ukuri guhangana n'ibihe tugezemo kuko uko byari kera hari ibihugu binigana ngo jewe nduyu jewe nshigikiro uruhande ariko ubu ni cyane cyane ibintu bihuye n'inyungu inyungu z'amafaranga inyungu zi umuntu akubwira ati reka ndaguhe ibi inawe nzonka biriya ngo ugasanga mu by'ukuri ingene mwagujije inyungu zizingana rero ibyo byose bisaba ubwenge bushasha bisaba mbere no kuraba ingene n'ibyo bihugu bya Afurika mbere byo kwinjira bikagira ubwenge nka kujya ibihugu byo muri Aziya byagize kugira isumu urusaku ibyariko biraba hariya mu Buraya n'ibyariko biraba muri Amerika urabona mu Buyapani ibyo bavuze icyo bise igihe cy'umuco l'ère de lumière cyangwa l'ère Meiji n'ibindi bagiye bariga bararaba none ubu basigaye bahangana mu by'ubwenge bahangana mu by'ubutunzi kandi bakoresha ibintu bimwe bumva ibintu kumwe Afurika rero no kuraba mbega twoba turi ku gihe isi yigeze ko kugira dushobore kuvuga ko twashobora kunegosia neza kugira turonke inyungu cyane hari igihe twosamara ugasanga mbere aho gukuramo inyungu nk'ibyo wabonye byabaye mu amacyo twatubuze by'ubushinwa nibindi bihugu mbere biraje kugira cyo kimwe nibaza rero ko hariho nwanavuze ko hoba hariho igihe ibihugu bikomeye cyane byo biko biragabangana umutungo cyangwa ibihugu bisigaye byo mu isi aho bantu
tubanza
basamaye cyane basa n'abadategera ibintu bigeze
yego murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone dufise Rukundo uratwumva
ya ndabumva neza
irindi zina nahuri
ndi muri Idaho nitwa Ezira Rukundo
yego ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ya nicyumvira hano ikibazo no dutanga ikiganiro ikiganiro cyavuga ati kubera iki demokrasi no mu bihugu byaboneka ko biriko biratera imbere none bivanye n'amajambo y'abanyapolitiki babasha ku butegetsi isa nk'uko igenda isubira inyuma nico ikiganiro numvise mwari kumbo
yego
murasekereza ya rero mu byo novuga nuko kugira umunyapolitiki afata ubutegetsi amanza kuraba amajambo yoryosha ryosha abantu kugira bivanye n'ahaherereye kugira arabe ko bo mutora nko ngaha byari byoroshe kuvuga ati abanyamahanga baje baca babafatira ubuzi ariko je nimwantora ntibazosubira kuza hama ubuzi buzoguma ari ubw'iwanyu kandi muzoca muhebwa menshi urumvise umunyagihugu ahari ati yumva ati ibyo umuntu avuze birumvikana urumva ni nko gufata ubutegetsi mugaburinze kubiba urwango ya dufatiye no mu bihugu byacu nk'akaro mu Burundi biroroshe bivanye n'amateka yahabaye biroroshe kubwira nk'abahutu nk'akarorera ati muraze ko abatutsi bafashe ubutegetsi kupfa kera ati rero muratwe nabi bakabusubira n'urundi biroroshe ko turatavuga ati ibyo batubwiye n'ibyo bivanye mugabo nk'ibyo Tanzania ntibashobora kubikora kuko abafashe ubutegetsi kupfa kera Tanzania ntibigeze batsanishamo abantu bagumye bashyize abantu hamwe nico kibazo rero ino se turuko turabona tuko twinjiramwo urumva kugira umuntu asikire ubutegetsi amanza kuraba ikintu ashobora gukora cyo gutsanisha mw'abantu kugira bufate urumva si ibyiyumviro byiza ashobora gutanga kugira ngo abantu basime ibyo byiyumviro babone kwakira ubwo butegetsi n'ibyo byiyumviro byanze
murakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga Atanaze Karayenga mfatiye ku byo Pierre Claver aravuga ko Afrika ukuntu ireka ibihugu by'ibihangange bikaza bigatwara amatungo kera byari ibihugu by'Iburaya na Amerika ubu Bushinwa bwaroyemwo ubuhindi buri ko buraza bariko bagura ubutaka muri Afrika batwara amatungo ari munsi y'ubutaka niki Afrika itereza gukora muri iki gihe ibyo bihugu by'ibihangange biriko bitera byiyugarana mugabo bikikeneye kuza kwiba amatungo ari muri Afrika abanyafrika niki yabokora
ishabira bokora no gutera ubyasi abatwara Afrika bemera yuko ibindi bihugu biza kugira ku butaka biza gutwara ko amashamba yacu bidukura ku butunzi bw'ibihugu bya Afrika bakamujyana hanze iwabo kandi bikagaruka bakabigurisha mahera menshi uburyo kuri bikolonizasiyo mu gutwara mu zindi zumbere mu bundi buryo bikolonizasiyo yagarutse nk'abashinwa ikintu bashyize imbere mu gutanga imyenda guha imyenda ibitsi byinshi byose byo muri Afurika hanyuma ugasanga umwenda w'igihugu nka Sud-Sudan bawuriha bati abo muri Sud-Sudan barafite peteroli ariko iyo peteroli nta kintu ibabyariye akagitonya atari kubije imyenda y'Ubushinwa hanyuma iyo myenda bayifashe bashaka baguze imfoho zo kumarana urumva rero ibyo bintu birateye ubwoba kandi birateye agahinda abanyafurika batavuye hasi bagatesha abatwara batwara nabi batwarira inyungu zabo batwarira abantu babiri cyangwa batatu batangiye ubushimuzi nta kadoshoboka abanyafurika ni babyumve bamenye yuko umuntu atwara nabi ni umusuma ni umwicanyi nta ntwaro rusange idashoboka abo bantu bagumyeho abashinwa n'abandi n'abaperezidiye n'abanyamerika n'abafaransa n'abadage bazokoma baza twabura ibyacu twese nyina ta tazi ibyo kene twozikira cyane je twahana hanzu je se buze ngo abafaransa cyo duhana hana abatari n'icyo duhana hana muga bakaza baje icyo dushaka natwe twaba tuzi icyo bashaka ikindi nacyo nshaka binovuga cyane nuko muri sukuri urazwe ibyo ibindi bihugu biriko biracukura nibyo turiko turagirira abanyagihugu ndakwakarorera abanyabarundi bahora batunzwe no kugurisha ivyamwa bakabijana mu Rwanda abo barundi intwaro y'igihugu yarababujije hariho abantu bahora bava mu Rwanda bakaza gusuma indagara abo intwaro y'igihugu yarabibabujije hariho abarundi bahora baja mu kanika za kabaro rero ahandi hari mu kayanza kuzi bakagurisha igozi bambe kwa kazi kugurisha irwanda bakunguka ivyo barabibujije none dushaburire abadazi dushaburire abashinwa dushaburire abafaransa dushaburire abanyamerika ngo nibo baza kwambura ibyacu kandi n'abaduswara bibananira ko baturekurira tweza abanyagihugu tukadandaza tukatera imbere tukaronka uburyo bwo guhanahana ibintu tugahana ibintu mugabo buryo bwiza bwo kubati ndaguteza imbere wowe wa munyarwanda ndaguteza imbere wowe murundi ndaguteza imbere wowe mu Kenya duteze imbere twese kandi byashoboka ariko ugasanga abantu batwara batubereye indanga rero nitureke kurira twize byose abaduswara nabi sabadage abaduswara nabi sabashinwa abaduswara nabi baducubise n'abarundi bene wacu niyo bashaka kwisingira ibintu byose niyo bashaka kwiba ibintu byose niyo bashaka yuko tuguma tuzingamye itwaro rusange ayo bashaka
reka tubandanye tugaruka ku mirongo ya telefone duvise Samuel uratumva
ndabumva
irindi zina aho uri ikibazo cya intererano nyarutse
birabaza Samuel de Mukirinda mu komine bwa Mbarango
yego ufise ikibazo cya cyimvira
nagira mbaze uwo mukimira wacu ndanamushimira
yego
yego tukabije Afrika burya Afrika irakunda guhazwa cyane
alo
ndabumva
yego nyarusa
nagira ndamushimire umutimire wacu yati Afrika yacu irahazwa cyane nta mategeko yoba agenga Afrika kugira ngo abaperezida cyangwa baze barayakorera ko cyane
murakoze mumwishyure muri make Pierre Clave
ko aho ni ikibazo cyerekeye nka relation iri hagati ya politiki na n'ubutungane cyangwa imigenderanire yoba iri hagati ya politiki na n'ubutungane ni ukuvuga ko iyo hariho ibihe bibonetse ko demokrasi yoba isa nk'iyibangamiwe cyangwa hariho ibintu bimwe bimwe bitakozwe neza uvuga ko ibihugu byose biciye mu mabwizwa shingiro yabyo cyangwa mu bitunganijwe mu byo bita nka outcourt justice cyangwa ibindi barashobora kugira icyo bavuze hanyuma bagakosora cyangwa mbere hamwe hamwe nk'iburaya aho tubibona nuko bashobora no gukomboka abo bantu bakaza kwitaba kugira basigure bimwe bimwe rero nibaza ko ibyo ni ibintu byumvikana cyane navuze mugabo ko hariho ibyanditswe hakabaho n'ibikorwa nibaza ko intambwe iracyariho ibintu biraca abantu bategereje kwiga ingene ibyanditswe ko bavyumvira vyimviro vyiza bishobora kuja mu ngiro ku neza ya bose atawukumiriwe canke atawe bankiye gufata ijambo canke atawe bagiriye nkunzi
ok urakoze Rona nawe ngene aratwakwiye Rona uratwumva
ndabumva
yego irindi zina aho uri ikibazo intererano
uko bisanzwe nitwa Nizero ramerereye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba ahantu hitwa Garama
mu Rwanda
mu Rwanda
yego
mu karere ka Kirehe
yego mufite akabazo canke icyumviro mu nyarutse
Nina shaka kubaza ni kweri kise abantu babayobozi iyo bagiye nka nko bari kuyobora iyo bashaka kubavanaho ko niko kibadashaka kuva kuyobozi ni nakomeza gusana cyakubaza nta kibazo nta kindi
urakoze Mamushire Atanas? Murakoze turacyasigaje akanya nashaka Pierre Claver asengiyumva mutubwire ico mwoba icyumviro cyanyuma mwoba mufise kuri iki kiganiro
ego nashaka ku gusa nkuvuga gatoyi ari ikibazo bigeze kubaza abandi kwitereke ngene twa uko mwabajije bya populisme nationalisme n'ibindi nuvuga ko novuga ko ayo ni mikenyuro gusa abantu bashobora gukoresha kugira batorere inyishu ibibazo bikomeye mugabo batagombye kubitorera inyishu y'ukuri irama novuga rero yuko iyo ufashe nk'abantu ukabacamwa imigwi ukavuga uti ikibazo nk'iki kiriho kubera ko umugwi ari wo ubangamiye abandi nibaza ko ibyo rimwe rimwe birashobora gukora muri uwo mwanya muto bigakunda ubwabo ntibimara igihe kinini cyane nkuko byashoboye kuboneka nko mu banditse cyane kuri kazi kahise k'ibihugu byabo mu bya politiki nk'iyo iyo za Buraya iyo za Amerika n'ahandi nibaza rero ko mu majambo make nationalisme bitorera inyishu ibibazo by'ubutunzi iyo bihari kuko ikibazo ni ikibazo ahubwo ni ugutora umuzi w'ikibazo umuntu akacyigira akagitorera inyishu nicyo kimwe n'ibibazo bya politiki cyane cyane muri Afurika aho ukunda gusanga mbere abantu bagomba gutorera inyishu zose ibintu biciye mu ngimba biciye mu ntambara biciye mu biki ibyo byose ni kuvuga ko si muturama si ni ibintu bisaba ko abantu bigishwa kandi bakiga ku muco wo kumvikana umuco wo kuganira muco mbere wo kuraba ibibazo bikomeye hanyuma akujya rege no vuga Iburaya baratwigishije byinshi no kuvuga ko bo barazi no kugabura n'ubwo twumva ko bagwana bapfuye ibyo kurya cyane mugabo basa ibindi ariko hariho ibyo bamaze kwemeranya nibaza rero ko nino muri Afrika niyo ntambwe abantu bakwiye kumenya ko mu minsi iza by'ukuri abantu bazotegerezwa kumvirizwa hanyuma bagatanga ibyiyumviro byubaka kugira ngo haboneke umwumvikano n'ingene abantu bashobora gutora umuti urama ku bibazo bikomeye by'ubutunzi bihari izo populisme na nationalisme si uwo muti ariko abantu nibiyumvire kubikomeye bizoshobora gutora inyishu z'ibibazo bihanze ibihugu byabo ku neza ya bose
murakoze cyane turabashimiye yari Pierre Claver Nsengiyumva umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga akurikiranira hafi politiki kongera akaba yanonosoye ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara ari Bujumbura mu Burundi hamwe na Atanas Karayenga umenyeshamakuru akongera akaba n'umuhinga mpanuzi wa jambo yigenga uvyerekeye guhanahana amakuru ari ipari mu gihugu cy'u Burundi turako turavuga ku vyerekeye demokrasi hari abavuga ko yoba iri kirasubira inyuma ku ntambwe yari imaze kugira no mu bihugu bikomakomeye by'ibihangange by'Iburaya na Amerika tushimiye rero mwese mwaduteze amatwi abaduhamagaye bagashikiza ivyimviro kabaza n'ibibazo na mwese mwakurikiranye iki kiganiro mugira ibihe byiza muwandaye mutwumviriza kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nyuma y'iki kiganiro muri